twashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio hijri gamerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 by'ijwi gamerika ikaze makuru kuri no mugoroba mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na Diane Nininahazwe. Ingingo nkuru nkuru ziyagize president w'u Rwanda Paul Kagame amaze kurarihirira manda yiwe ya kane. Muri no makuru turaja kuri stade Amahoro ariko habera ibirori byitabiriwe n'abategetsi batandukanye barimo abatari bake bo kumugabane wa Afrika. Muri Uganda naho abahitanywe n'umurundo w'imyavu yegeranirizwa ahitwa Kitezi ku murwa mukuru Kampala abageze kuri 13 naho Uburundi mundwiza buzutunganya rusansuma rusange. Imyiteguro none igeze he? Muravyumva muri ano makuru tubafitiye n'ayavugwa muri politike ya Amerika. Sangwa ikaze mucuti bakunzi bacu. Nongere ndabahe ikaze ncuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Reka makuru yacu tuyahere muri Uganda abahitanywe n'umurundo w'imyavu yegeranirizwa ahitwa Kitezi ku murwa mukuru Kampala abageze kuri 13. Polisi ya Uganda yatangaje no makuru ivuga ko ibikorwa byo kurondera abandi bo baba bomukewe ko no murundo w'umwavu bikibandanya. Imvura imaze iminsi rwanda iyo yatumye umurundo w'imyavu usenyukira ku mazu yegereye ico kibanza. Uwo mwavu watsenyutse masaha yo mwijoro abanyagihugu bari igipolisi cha Uganda chavuze ko cashoboye gutabara abantu 14 ariko ko hari abandi bagwe kumenya igitigiri bo babakiri munsi bibomoke vy'amazu n'imyavu. Ishamwe mpuzamakungu kishinze gutabara imbabazi ku isi Croix Rouge gyace gyubaka amahema mu micungararo yahabereye iryo sanganya kugira ngo abo amazu yabomokanye baronke aho bakika umusaya. Haize imyaka irenga 10 kibanza kirimo uwo mwavu arico cyonyene cegeranirizwamo imyavu yose iva mu mihana itandukanye y'umurwa mukuru wa Uganda Kampala. Imyavu iri muri ico kibanza yarabaye myinshi ku buryo yahindutse nk'umusozi muremure. Abanyagihugu ba mu micungara y'ico kibanza bamaze igihe kirekire bidoga vuga ko iyo myavu femeza ko yonone ibidukikije ibabangamiye. Insanganya nkizi zirakunda gushika ku mugabane wa Afrika nko mu 2018 umusozi w'imyavu wasenyutse ku murwa mukuru wa Ethiopia wahitanye abantu 115. Tuve muri Uganda tuza ha muri Amerika habajeje imyamamazo ya Donald Trump ariko arondera kuba president wa Amerika. Bavuga ko Iran yivye amabanga yabo biciye mu buhinga bwa none. Ikimenyesha makuru cyo muri Amerika Politico cemeza ko hari amakuru y'ibanga cahawe biciye muri email ajanye n'imyamamazo ya Republicane muri rusangi ariko vy'umwihariko ayo makuru yavuga kucishwe intege nke za J.D. Vance yamamaza mu kibanza cy'ushobora kuba vice president wa Amerika ari nk'amwe Donald Trump yotsindira amatora. Itangazo ryasohowe n'abajeje imyamamazo ya Donald Trump yahoze ari president wa Amerika rigira riti ayo makuru yose yagiye ahabona binyuranye n'amategeko yagiye hanze biciye mu banyamahanga babangamiye Amerika kandi bashaka kwivanga amatora mu 2024. Ku rundi ruhande Donald Trump yemeza ko ikigo nya Amerika Microsoft naco nyene giherutse guha abajeje imyamamazo yiwe raporo yemeza ko Iran yacengetereye zimwe mu mbuga ziwe. Trump ariko ashimangira ko amakuru Iran yivye ari amakuru umuntu wese yabishatse ashobora kubona. Itorokanizo ry'amakuru y'abongereza Reuters dukesha ino nkuru rivuga ko ritarashobora kuronka ivyemezo ntabanduka vy'uko vy'ukuri Iran yivye amabanga y'abarepublikani. Ubutumwa bwa email buserukize bwa Iran muri ONU bwanditse bwisigura kuri iki kibazo bugira buti Iran nta mugambi wo kwivanga amatora ya Amerika ifise yemwe nta n'inyungu ibifisemo. Ivyegeranyo nk'ivyo nta gaciro na gato tubiha. Donald Trump kuva kiri president wa Amerika yamye afise imigenderanire mibi na Iran. Mu 2020 yategetse igisirikare ca Amerika kwica umwe mu ngabo nkuru za Iran. Kuva ico gihe Iran ntiyerekwa Trump yahize ko izo mwihora ndetse akaba hari n'ivyegeranyo bivuga ko ari umugambi ifise wo kumugandagura. Ano makuru yose agezweho igeni no kwisina yandi muheje kumva mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na X ni VOA radio yacu mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda makuru yacu reka tuyatangurire mu gihugu cy'u Rwanda aho President Paul Kagame ariko arimikirwa manda yiwe ya kane ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi wacu Assumpta Kabuyi twarungitse muri Stade Amahoro ariko habera ibirori byo kurahiza President Paul Kagame Assumpta Kabuyi mwiriwe gute ngahe Kigali
Espiriwe neza Diane nakubwira ko turi amahoro niba unanyumva neza urumva ko ni ibirori bigikomeza ubu harimo imbyino nyarwanda nyuma ya karasisi ingabo z'u Rwanda zirangiye mu kanya
abitabiriye ivyo birori bangana gute muri rusange gasumta
nakubwira ko Stade Amahoro ubundi icyacya yavuguruye ama abantu 45 kandi baruzuye hanyuma nakubwira ko dufite n'abashyitsi benshi abakuru b'ibihugu cyane cyane bya Afurika benshi barimo wa Gabon barimo wa Tanzania barimo wa Kenya wa Zimbabwe, Seychelles, Somalia, Guinea, Angola, benshi barahari na kugira ko byonyine n'ibihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba bwa Afurika ibihugu byose birahari usibye u Burundi, Repubulika ya Demokarasiya ya Kongo n'ibindi bitaje kubera nyine umubano utameze neza muri ibi bihe nk'uko namwe mubizi ariko ibihugu abakuru b'ibihugu bageze kuri 22 basubitse cyane cyane ibihugu bya Afurika bose bari hano kuri Stade Amahoro
waserukiye ivyo birori ku ruhande rwa Uganda n'indi
ni vice presida wa Uganda niwe waje muri ibi birori muhano I Kigali
aho waca uja kuraba ivyo birori imbere ko bitangura mu mabarabara vyari vyifashe gute imihanda ariyo mabarabara yarenga nuko vyambye gasuta
nakugira ko kuva mu gitondo genageze hano muri Stade Sambiri za mu gitondo abakuru b'ibihugu na za guverinoma batangira kugera hano mu masaa 8 mu mabarabara rero amabarabara cyane cyane ava ku kibuga cy'indege azano kuri Stade yarafunze yahari abashyitsi abandi baturage bari beretswe imihanda bakoresha navuga ngo usibye n'amabendera amanitse hirya no hino mu mujyi wa Kigali ibindi byose byari byahariwe abashyitsi abaturage basanzwe ni no ku cyumweru abataje muri Stade bigume mu ngo zabo kuko wabonaga ko umuhanda wahari w'abashyitsi bonyine
ibirori nk'ivyo mu bihugu bitandukanye haraho usanga batavuga rumwe n'ubutegetsi babyitabiriye nubwo batagira kenshi ico bavugira mu birori biba biriko biraba hari abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bitabiriye ukurahiza manda ya kane President Paul Kagame gasumta
Diane icyo nakubwira nuko hano hari abaturage bageze ku 45 usibye abashyitsi bahagurukije bakerekana nta muturage wundi wigeze avugwa ku buryo niyo yaba hari ntabwo nabimenya ikindi nakubwira abanyamakuru bashyirwaho ahantu bicara ku buryo birengera aho ibirori byose bibera umuntu ku jisho ntawe wabasha kubona ngo umenye
ubu rero tuvugana President Paul Kagame w'u Rwanda yamaze kurahira
yarahiye imbere ya Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga niwe wamurahije icyo abanyarwanda bategereje n'abashyitsi bari hano nukugezwaho ijambo n'umukuru w'igihugu umaze kurahira ariko kurahira byo byarangiye ibikurikiye ubu ni ibirori mu kanya n'amafoto wa karasisi ingabo z'igihugu ubu rero harimo indirimbo z'urukerereza nyuma rero y'izo ndirimbo umukuru w'igihugu arageza ku banyarwanda ndetse n'abashyitsi ijambo yabageneye
Assumpta Kabuyi reka rero tukureke ubandanye ukurikira ivyo birori cyane cyane utwumvirize ijambo riza kwavugirwa hama turasura amakuru yacu mu gatondo utwumvisha amajwi ya bamwe n'abandi arimo n'iryo jambo rya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame
murakoze
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda makuru tuyabandanirize mu Burundi aho ku munsi wa gatanu w'indwiza ico gihugu kizokoresha rusansuma rusangi ku 97 million zikenewe u Burundi bumaze kuronka 66 gusa ibindi kuri no nkuru ijwi rya Amerika yateguye ice ku bakunzi bayo mu Burundi murabisomerwa na Thierry Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda
bitegekanijwe ko iyo rusasuma izoharura abarundi n'abanyamahanga baba mu Burundi amazu yabo ibitungwa aboroye imirima bafise agataka karimo imirima n'akarimo ibiti n'abana bo mu ibarabara bazoharurwa Nikola Ndayishimiye ati Burundi bwari bwaracerewe kugira rusasuma kuko rwaheruka gutunganya ico gikorwa mu mwaka w'2008 kandi bisabwa ko buri myaka 10 hatunganywa rusasuma nk'iyo mu nama yo gukangurira abajejwe intwaro umutekano n'amadini yabereye ku mugwa mukuru wa politiki Gitega kwa 18 z'ukwezi kw'indwi igihe yugurura ibikogwa byo guhimiriza abarundi bazokwitaba ico gikogwa. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yatanze ubu butumwa.
Uko naho twivuga ngo mutugatuje muri yambo na kazoza y'igihugu cyifashe mu 2040 itendere mu 2060 tutazi uko tungana tuzi kwa gataka kacu kataguka uzuba twoje mu na kazoza tutabanje kugira umushinge w'iyo mbona kazoza ako ne twamanza kumenya uko tungana ukabona nagataka dovize uko kangana yatumenye uko twitwara kugira dushe kuri yambo na kazoza.
Politike nziza rero ikinigwa mu gihugu haba hazwi ibiharuro mfatirwa ko bitomoye kugira ngo hatunganywe imigambi y'iterambere hazwi igitigiri cabo byerekeye. Umushikiranganje wa mbere yagabishije abanyapolitike ko kizira kuvanga politike n'ico gikogwa. Rusasuma kandi izo wa mugihe hazoba himirije yandikwa ry'abazokwitaba amatora aho naho bamwe barashobora kubyitiranya. Ndayishimiye Nikora ajejwe ubuyobozi bukuru ubutororokanya ibiharuro mfatirwa ko yaratandukanije ibyo bikogwa bibiri
kuko twebwe meme uko bikogwa twebwe duca inzu kunzu mugabo umuja kwiyandikisha mu matora mubasanga ahantu bashize centre d'inscription difera kandi ubwiye kugira wiyandikishe ukwinjije imyaka y'ukuzotora ama baguhe kajya kanunze kugira uzoje gutora iyo utanabuye muhira ngo ugende nta numwe akubona nta numwe azakukuraba ngatwewe muri rosansi banabivute tuzoca inzu kunzu.
Uwo muyobozi mukuru ari nawe ari ku isonga ry'ugwo rusasuma muri iyo nama nyene yabereye Gitega yasabye abanyapolitike gushigikira ico gikogwa kuko ibizovamwo bizobafasha kumenya aho bashira inguvu mu kurondera amajwi kugira abanyagihugu nibajuragirike. Hasabwa ko atakindi gikogwa corangurwa canke icarico cose cotunganywa iminsi itanu iri imbere ya rusasuma n'abajejwe amadini nabo nyene ico gikogwa kizobafasha kumenya abayoboke babo n'uturere bafisemwo benshi kugira ngo bamenye ibitigiri byabo batunganiriza imigambi y'iterambere. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca akaba mbere yaciye abasaba ati
turazi ko ari inyigisho zemeza ko atawuharura ubwoko bw'Imana ariko twibukanye ko Bibiliya ivuga ko na Yesu umwana w'Imana yasansumishijwe mu gihe ciwe. Nimusigurire abo bafise inyigisho nk'izo mufashanye n'abajejwe intwaro mu guhimiriza abo bose batabyumva.
Gervais Ndirakobuca yaragabishije abazohisha ibyo batunze ku mvo zitandukanye nk'uko biri mu mico y'Abarundi. Abo nabo haba harimwo abubatse amazu mu mafaranga habanyuruje batinya ko bakurikiranwa. Umushikiranganje wa mbere yamenyesheje ko iyo rusasuma irondera kumenya ubutunzi bw'igihugu kandi ku butunzi byinshi batazoca babimwaka kuko yoba yabirose bidaciye mu mategeko. Ku bagenzi b'u Burundi bemeye gufasha ariko bataratanga amahera bemeye, umushikiranganje wa mbere yarabagabishije ko bategerezwa kuba batanze uburyo bemeye rusansuma harutaratangura canke bagafutwa ku rutonde rw'abamamazwa ko bariko baraterera muri ico gikogwa. Ubwo rusansuma kandi ruzokwishura bimwe mu bibazo byibazwa hanishira hamwe parseme gishinze guhindura ingendo kugira ngo Burundi n'abarundi batere imbere. Faustin Ndikumana akagiriza leta kwimaze imyaka irenga 15 itunganya imigambi itazi igitigire cabi itunganiriza.
Ntushobora kugwanya ubukene igihugu Burundi kidafise serivisi za planification ziboneka. Utavuga ati je nzobangeza ha muri imi mu myaka nzobangeza planification na kuyasubira haba muri ministere de finance planification barayime no ni ibiwe umva nk'umushyira atubwira ngo regi dezo ngo amazi ngo ntibagunye ngo waplanisha ngo ngene gisagara kizoguma gikura. Ubu rero uruzuye rero none bisho bigenda gute amatara na amazi no nibikunda.
Abanyagihugu bo kumugwa mukuru wa Gitega twaganiriye baramaze kumva no guhimirizwa kuri ugo rusansuma. Bemeza ko biteguye kwakira no kwishura ibibazo by'abazoba bariko barasansuma. Basaba ko bizova muri ico gikogwa byo bintango byo gufata mu minwe ikibazo cigwirirana ry'abantu. Uyu mukenyezi nawe wo muri quartier ya Yoba aho nyene kumugwa mukuru wa Gitega ati rusasuma ibintango yo gufata ingingo zorohereza abanyagihugu. Ubwo rusasuma rwategerezwa kuba mu mwaka w'2022 ariko rurasiba kubera ikibazo c'uburyo bwo kurutunganya. Abazorukora habategerezwa kuba ari abashomeri aho batari hakoreshwe abanyeshure bakwije ibisabwa n'amategeko. Kirazira ko bavukana baronswe ico kiraka hari abandi batararonka. Izokugwa kandi ku buhinga bwa none aho hazokoreshwa ama mashine nyabu bwonko hazosansumwa abantu n'ibintu byose bizoba bihari gushika mu gicugu cuwa 15 z'ukwezi kwa munani. Umwana azovuka mu gitondo cuwa 16 ukwezi kwa munani azofatwa kwa zoba tarabaho.
Ijo rya Amerika twandanize ku gakino Combo Taxi.
Combo taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo taxi. Taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo taxi, taxi ya Grand Lac.
Ah, mama tunatafika ku frontiere. Meni kisani dokima za kosko tayari,
Chauffeur, ntugira ikibazo jewe ingenda ndazimenyere.
Sawa sawa. Make turamplire ma formalite mbio mbio juu tukamate wakati wa kufunga mpaka.
Ariko jewe ndashima cyane ingenda ufata bakiriya bawe.
Asante.
Kandi merci kuraka gakawa baduhaye.
Ah, karibu mama.
Mugabo sho nta bero ufise mu modoka yawe. None aka gakombe ndagataheye.
Oh, samani sana mama. Me uteza iweka juu tuandafika ku frontier kuna kwaka pobele pale tuza itupandana. Ama kama ina kujene basi ngwa ni tafute kwenye nda chimama nitone mkapo nakwana kakitu kakuchamu mchamu.
Aha, ahogo ndabuwa nyingena ndaligenza. Niwi gori. Genda buhoro buhoro haru utoro uchafu haja ani.
Hewe, tora, icho kikombe. Nuhuwa vubura kazi, ngubura ni chukozuwa mutuwa wa ungana ni.
He, madam, unafani ni kweli? Si mwazeo itupia ule papa wa batu mekupali mandu.
Chofe, tubandanya bana.
Mama, nilikuwa nisha kwambia kama kuko pubele pao karivu.
Sisi nubigi tu mawewe ubikuraji shingu. None uweza kwa kandi kazi kabu, aragatu. Saa kukutori mchafu. Ya umunda muhaya kazi. Ye, nhazo hafa hembe bubusi. Ije jire uniwa ibonyo. Niyaba toru mchafu mwibarabara.
Sasa, bale bonyoko naita siba le batu, njua nani?
Numvira ko wewe wenyene muri aka karere utazi yuko abantu batora imicafu mwibarabara irusangi arabaseruganda. Ntabyo baruzi?
Kweli eh. Wewe uliona ule mesona afukona yake pale pale ni wakutokea seruganda.
Wena ndio wabonye. Jesse shura kwihenda ku masura yabo. Ndababonera kure. Kandi ndero no gutora imicafu mwibarabara niko kazi kababereye kuko nabone n'ibinyabicafu gusa akindi. Nuko sho kuhagaze ni kubereye.
Ifa mnarudia nyuma.
Ngo Demera jewe nushaka gusubira inyuma kandi utanjikanya iyo ngiye jewe tubandanye tugiye bana cyangwa je ndahamagara company yanyu ya Combo Taxi.
Mama five unataka kabisa mimi narudia nyuma mimi sezi angalia vitu vya hivi wakosadabu na kusema tu hivi tena mtu client wangu akutokea Combo Taxi ipo tunarudia nenda mloma msama
eh oya shofe unakuwa mmutwe changu
ona kwanje ule maskini di
shoferi ali mumeze gute
monsieur kuya kwa kidogo hapa pardon kui
shofe unashaka kwa wenye chacha.
Vraiment monsieur, mimi nakomba msamaha kwanza, nakomba radhi juu ya kile yangu alifanya. Mama, toka nje ukije excuse, fambio mbio. Kuyaomba msamaha.
Jewe, sabe kigongo umuntu wase Uganda jewe. Kila zira kikadiririzwa. Ibyo byo guhagacira abantu nkaba anyu ubikura hewe. Abantu baje kuzura irusangi atakindi baje kudukorera ataru kutumara mwumwe. Urumusazi cyangwa?
Umusazi arigaragaje hagati yanyu mwembe. Wewe watekereza gicyo cyo kunjuga kunya ibikopo maze kunweramo. Wowe uri giki kuburyo ushobora kubona abandi bantu nk'imyanda.
Ndindira gato.
Nani so ni koko?
Umushingano. Urubwe muhumwe.
Uturi kumbaza gucyo se?
Kumbe ntori mucafu mwibarabara nturuwise ruganda.
Nge ntori myanda. Kubera se ko nambaye kano kaje.
None abatori imicafu mwibarabara bo muri Seruganda si ututujire baba bambaye.
Ukeka se ko abakora basuku bose ari abaturuka Seruganda. Niyo mpamvu abasuzugura. Konzi ka abatura yo muri aka karere bose batandukanye bakora ko kazi ko gukora amasuku. Cyangwa ukeka ko abantu bambaye kano kaje bose ari abatori myanda. Umva mada ngewe ndi umwubatsi w'imihanda ndimo kugenzura uburyo no muhanda wangiritsemo kuko ubu tugiye gutangira kuhusana. Uyu muhanda murabizi ko uri umuhanda ufite runini n'abanyarusangi bose n'aka karere kose.
Umwenje niye uri ko ubaka ibarabara
ya baba mada
si unaona sasa mama
uri bitaye isoni rwose
bito kuko nasema sima benye amujuwe munajije munawaza abantu gisi abiko unaona inakupatisha yabo ivi utenda salama msama
none je ivyo gusaba imbabazi je na byanze yani kuri je nari sohotse n'ubundi no gutora aka gakome monsieur engineer nokuri mumbabarire mu bisanzwe si ukumeze
mba madam rero mbe ngutegura akirikare abakozi bacu bakomoka se ruganda uzihagutuka umva ngewe tuzibonanira iryo vangura rikurimo rwose ni ritakuvamo bizakugira hingaruka
sinzopfa subiri.
Chari kigani yo Combo Taxi, igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac.
Combo Taxi, ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba.
Kwenye radio Voix d'Amérique.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, uyu nawe n'umwanya wabungabunga. Iki cyumweru muri bungabunga ubuzima turungurana ubumenyi ku kamaro k'ibyishimo mu mibereho myiza yawe. Inzobere mu bijyanye n'ibyishimo akaba n'umwanditsi w'ibitabo Dr. Alphonsus Obayuana aradusangiza uburyo bwihariye bwo gupima ibyishimo. Ikindi, ikiyobyabwenge gikorano kirimo kwangiza urubyiruko muri Sierra Leone, naho Nigeria yo irimo gukaza ingamba zo guhashya kanseri y'inkondo y'umura. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho muri kiganiro bungabunga ubuzima cya none. Ndabasuhuje, ndeuje niya mkanguzi. Mbashimiye ko mwahisemo kubana natwe muri kiganiro bungabunga ubuzima. Akaya mvugo ngo wihangayika ishime. Ibyo ni ukubera ko kwishima bidatuma wumva umerewe neza gusa, ahubwo binagira ingaruka nziza ku buzima bwawe. Muri raporo iheruka y'ikigo Gallup World, ku nshuro ya 7 yikurikiranije, Finland yagumye ku mwanya wa mbere nk'igihugu abagituye bishimye kurusha abandi ku isi. Ku mugabane wa Afrika, Libya niyo iyoboye, igakurikirwa n'ibirwa bya Maurice. Inzobere mu buvuzi zivuga ko ibyishimo ari ingenzi ku budahangarwa bw'umubiri, ku mutima wawe, kandi byanagufasha kurama. Igitwenge rero ni kimwe mu bigaragaza ibyishimo. Ni kangahe ujya useka? Mu gihe igitwenge ari imwe mu marangamutima y'umubiri azamurwa n'ibyiyumvo runaka, inzobere mu buvuzi zivuga ko kigira umumaro w'ingenzi mu kuzamura ubuzima n'uburame.
Chibale Mukobe ni inzobere mu by'imitekerereze ya muntu, akorera mu kigo Serenity Wellness Center Kirusaka, kibanda ku bujyanama mu by'imibereho kikanafasha babaswe n'inzoga n'ibiyobyabwenge. Arabwira Ijwi rya Amerika ko guseka bifite inyungu nyinshi ku buzima. Bigabanya imisemburo ya cortisol itera umuhangayiko, bikongera imisemburo ya endorphins ikabikora nk'uburyo karemano bwo kugabanya ububabare, ari nako biruhura umubiri.
It also helps boost your immune.
Binafasha kandi mu kongera ubwirinzi bw'umubiri wawe, aho byongera ikorwa ry'abasirikare b'umubiri bafasha mu kurwanya zimwe mu ndwara.
Ubushakashatsi ku buvuzi bwagiye bukorwa uko imyaka ishira bwerekanye ko igitwenge gitera ingirangingo zo mu mutima kwaguka, bikongera imitemberere y'umwuka mwiza wa oxygene mu mubiri. Icyakora, igitwenge buri gihe n'igisobanuye umunezero. Rachel Mukombwe Sedat, umuganga akaba n'umuyobozi w'ikigo Reveal to Heal, yabwiye Ijwi rya Amerika ko umunezero ari ukugira ibyishimo, ukunyurwa no kumva umerewe neza.
When we talk about laughter,
iyo tuvuze igitwenge, umuntu ashobora guseka umwanya wari wose, yaba anezerewe cyangwa atanezerewe ashobora guseka. Aha birashoboka cyane kujijisha ukerekana iyo mimerere mu by'ukuri idahari. Ngarutse ku rwego turimo nk'abavuzi, nabonye abantu baseka igihe bari mu ruhame bakamwenyura, ariko twaba turi mu biro byacu turimo tubaganiriza bagatobora ko nta munezero bifitemo.
Umunyarwenya Emmanuel Musaka avuga ko yifashisha ubuzima yanyuzemo agasetsa abantu. Avuga ko igitwenge cyamufashije kwigobotora ukwiheba inshuro nyinshi.
We are the most depressed people.
Turi abantu bihebye cyane kurusha abandi. Ubu ni ukubera ko twishakamo umurava wo kuvuga kuri ibyo bihe n'ukwiheba twanyuzemo mu buzima, hanyuma tukabihindura mu rwenya, tugasetsa abantu, hanyuma nabo bakaba babihuza n'ibyo bacamo.
Bamwe mu batuye Rusaka vuba aho ubwo barebaga umukino wa rugby, ibi ni byo bavuze ku gitwenge.
I like laughing. Oh yeah, I do like laughing.
Jewe nkunda guseka. Oh, yego ndabikunda. Nkunda guseka kuko guseka ari byiza.
I define laughing as a social connection.
Njewe guseka mbifata nk'isano mboneza mubano cyangwa se igikorwa mboneza mubano gifungura gukikirana kigashimangira imibanire.
Byaba gutera urwenya n'inshuti cyangwa se kuryoherwa n'agafilimi gasekeje uri hamwe n'abanywanyi, igitwenge gituma abantu bashyikirana kandi kikarema ibihe bitazibagirana.
Mu gitabo Reclaiming the Sacred,
Ubushakashatsi bwerekana ko 70% by'abantu babayeho mu bukene bukabije ku isi banyuzwe n'ubuzima bwabo. Ni mu gihe kubakire iyo mibare iri hejuru gato ya 17% gusa. None se wowe ushimishwa n'iki? Igitwenge kikugiraho izihe ngaruka? Ibi ni bimwe mu bisubizo.
C'est d'abord de sentir en l'aise avec ma famille.
Ubwanjye icya mbere ni ukugira amahoro mu muryango. Buri munsi iyo ntashye muhira, ikibazo cyanjye cya mbere ni ukubaza niba umuryango umeze neza, umugore wanjye n'abana, niba buri kimwe kigenda neza. Ibyo ubwabyo ni ibyishimo. Iyo numva ntishimye, ngerageza kutigunga, ahubwo nkaganira na mugenzi wanjye cyangwa inshuti, nkababaza ibibazo ku byiyumvo byanjye.
Le bonheur déjà qui signifie être heureux, avoir la paix
du cœur. Bisobanuye kuba wishimye, ufite amahoro y'umutima, udahangayitse, nta kiguteye impagarara. Iyo mbabaye ubusanzwe, numva umuziki, akaririmbo.
Le bonheur c'est une question très relative.
Ibyishimo ni ikintu gitandukanye cyane bitewe n'umuntu. Ariko ku bwanjye ibyishimo bivuze kumva unyuzwe n'icyo utunze no kutababaza abandi. Ku bwanjye ibyo nibyo byishimo. Iyo numva mbabaye gato na cyane ko nsa n'ukuze, niyegereza umuryango wanjye n'abantu beza. Abantu beza bantera ibyishimo kurusha abandi n'abuzukuru banjye. Kubahobera gatoya biba bimpagije.
Muganga Alfonso Obayuwana niwe washinze kandi anayobora umuryango Triple Eight Project, n'umwanditsi w'igitabo The Happiness Formula, A Scientific Groundbreak Approach to Happiness and Personal Fulfillment. Tugenekereje mu Kinyarwanda, inzira y'ibyishimo, inzira nshya ishingiye ku buhanga bwa siyansi kugeza ku byishimo no kunyurwa. Muganga Obayuwana aradusangiza uburyo bwe bwihariye bwo gupima ibyishimo.
Happiness has various definitions, but I will call it the feeling of joy. There are two kinds of happiness.
Ibyishimo bifite ibisobanuro binyuranye, ariko ndabyita kumva unezerewe. Hari amoko abiri y'ibyishimo. Ubwa mbere byitwa hedonia. Ibyo ni bya byishimo by'umwimerere ugira nk'iyo uri gufata ifunguro ukunda cyane, urimo kunywa divayi ikunyura. Twese nk'ikiremwa muntu mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, iyo urimo kurangiza ibyishimo ugira nibyo hedonia. Nyuma haza edemonia, aribwo bwa bwoko bwa kabiri bw'ibyishimo. Ibyo ni ibyishimo byuzuye kurushaho, ni ya myumvire ufite mu buzima muri rusange. Hari ubushakashatsi bwagiye bukorwa ku byishimo. Tuzi ko abantu bishimye barama kurusha abatishimye. Abantu bishimye bagira ibipimo byiza byo gutembera kw'amaraso mu mubiri. Aha simvuga ko ibyishimo bizakuvura umuvuduko ukabije w'amaraso, ahubwo ndavuga ko muri rusange abantu bishimye bagira ibipimo byiza by'umuvuduko w'amaraso. Abasirikare b'imibiri yabo bakora neza. Icyizere ukigabanyije n'inzara bingana n'ibyishimo. Ubaye uzi igipimo cy'icyizere cyawe ukamenya n'inzara yawe, urabigabanya. Ugabanya igipimo cy'icyizere cyawe n'igipimo cy'inzara yawe, ibyo bikaguha igipimo cy'ibyishimo byawe, aricyo bita igipimo cy'ibyishimo bwite. Ibi nahuye nabyo kuko maze igihe nkura ubushakashatsi ku cyizere kuva nkiri mu ishuri ry'ubuganga. Igitwenge gishobora kuba ikimenyetso cy'ibyishimo hagendewe ku gihe kimara. Byaturuka kandi ku mpamvu y'icyo gitwenge n'ibikikije byose. Urabizi hari abaherwe babayeho nabi, hakaba n'imfungwa zishimye. N'ikimenyimenyi nureba kuri raporo y'ibyishimo ku isi, uzasanga ibihugu bya Afurika biza mu myanya y'inyuma. Ibihugu byo mu majyaruguru y'isi nka Suède, Finland, Island, Ubusuwisi, ibyo ni ibihugu bashyira mu myanya y'imbere. Ariko uburyo babikoramo sibwo. Urebye muri Karayibe, ibihugu byo mu karere ka Karayibe bifite urugero rw'abirabura ruri hasi cyane ku isi, kandi ntibajya babishyira na busa hafi aho mu myanya ya mbere. Nibwira ko ibyishimo kuri twese ari ikintu gikenewe ku buzima.
akawe nunga haduche duso zerira amakuru ni vigane utukatua fiti Amerika nukanya dushimire abagi zuruhara bose ngwano makura tegurgu yongira bashikire kukuri mikro no muhinga bugivyo mamungari kumena Diana ni nazwe kuzina jaba genzu andre ndabikeba nuenda ifuriza kwa ndanyamura ni kwa mvyo mrimo vyose na utaha.